Wibaziki ni kigari lukibu mwanya ugu shukiza ikiumbiro chawe kubivugwa hija no hino jereke jikihugu chugurui
Wibaziki
Kwa kure andika utunga aliyo mesaje change uturungi kile amazwi aliyo audio
Wibaziki
Kwa matora.
Bwana mkicho yuko ndio atenza mbaga tikaka wino ngiranda bayikaze mu kiganiro wibaziki cyo kuruno wa gatano igenekezo rya gatano ruhuma mu mwaka wa 2021 Alex Keza hani jewe nza kubashikiza kino kiganiro mu wenga bw'ivyuma uyu munsi twari kumana na Jasper Nduimana
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
umusi numusi abarundi bahimbaza imyaka 33 iheze bitoreye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi wibaziki kwihimbazwa y'umusi mukuru umwe bw'abarundi umwe bw'abarundi bwifashe gute muri ibi bihe turimo nkuko mumenyereye rero turabasambuka turumkira amatwi yanyu ariyo audio cyane ubutumwa bwanditse tukabandanya rero tuganira mu kiganiro cyacu reka ndi kumbize kano karirimbo hanyuma dutangure twakire abanywanyi bacu
Kundo home, harani ruome, baba dimwe. Kundo home, harani ruome, baba dimwe.
Tuswiri ruhu kuwa ikaze mkiganiro wibaziki chukuruno wa gatano tukaba mkotu kwa iwa minyesheje tuza kugani ya kujanya enu musi abarundi wa himbazi mnyaka mungutatu iheze evitori ya masezerano yu mge mgarundi likatu kwa kiri mungwanyi uambere eja ndikuriyo alihemu gisagara cha ujumbula lagiri chashikirija
jewe ndi wakako kumwaru ya buyo ya haru umge mgarundi abantu barakundana abantu nta muntu yaragitukuye undi yagifata nawe undi ngo wowe ngo umuhutu uyundi ngo umututsi oya nukuri twebwe twarasangira nje ndibuka ko twibanira neza twarabana neza cyane ariko mugabo barasubiriye kurabana ribi ubwoko buhari hano mu Burundi ntibukirabana byiza kubera baducanishijemo abasendede kuko baje bigisha amacakubiri ntabwo baje bigisha ko abarundi bakwiye kuba mu bumwe nukuri uyu munsi navuga ko nuko bariko barawibuka yuko icyo bawibukira kigihari kigikora bikimeze nka kera oya ubumwe bw'abarundi bwatasikaye abantu ntibakirabana byiza nk'ubwoko bubiri buri hano mu gihugu cy'u Burundi ntibukirabana byiza kubera iki iyi ntwaro y'abasende niyo yagarukanye amoko niyo yagarukanye gucanisha mu Barundi niyo yagarukanye kwankana mu Barundi niyo yagarukanye kwanka ubwoko na buriya
Katuhane ni mwene watu kera keza muvane na vende wanyo Karungarike urajama kare uro tuungi vikurwa na majambe Kutagiru mwene alangwa mahoro wavanu na voba mabariko valarwana Kutagiru mwene alangwa mahoro wavanu na voba mabariko valahunga Kutagiru mwene alangwa mahoro Chambere na yo akaba kwewe kundo umwe karandi umwe babandi
ikiganiro cacu ni wibaziki kirabandanya twumviriza abanywanyi bacu bari mu gisagara ca Gitega abonaboni Eric hamwe na Efrem nabo nyene turabumviriza baragira ico bashikirije
ivyo nibyo byagiriye kamaro kanini igihugu cy'u Burundi mu gihe bari bakibigendera gushika mu mwaka w'2015 Burundi bwari bwifashe neza ubumwe bwaraharangwa abarundi bari bacuditse neza n'intwaro abarundi bari babanye neza hagati yabo bindira 2015 yinjiremwo nkuru nziza tangure kudabadanga ibintu ashi asenya kuri ibintu yonona ubivyumwe bw'abarundi hasigaye havugwa ivya ba mujeri hasigaye havugwa ivy'ibipinga hasigaye havugwa ivya ba koroni hasigaye ubunya icitwa umukoroni bafashe bakubita inyundo mu gahanga icitwa mujeri n'icukume n'umutwe igipinga n'ukunyuruza no ku kwica bagaterera mu Itanganyika ibi nivyo bintu nibwo bumwe bw'abarundi tugezemwe ni igihugu kigeze cyenda byiyumvira bikageraho bikanantangaza ndetse mbere bikageraho bikanantwenza kuko iyo ndabyiyumviriye ubumwe ngira ni bapfume bavuga yuko nimba ari ubumwe bwa CNDD FDD ni ubumwe bw'abarwanyi kuko uyu munsi mukuru bahimbaza w'agaciro ni umunsi mukuru w'umurwanyi mbega icyo kintu cyitwa umurwanyi umurwanyi ni wa wundi nkuko bivugwa kenshi mu Rwanda ni wa wundi yisha abantu kuva 1993 gushika mu 2010 gushika n'uno munsi aracica abantu ni mu Rwanda ni we bahimbaza ni bafise agaciro ku rutumwe rw'abarundi umugwanyi yisha abantu hijya no hino mu gihugu yasasa kinganda n'uyu munsi agisasa kinganda ataratezurira abarundi uburundi busigaye bwaraguye mu mwobo kwa shetani niwo munsi mukuru murakwiye gufeta nayo ubumwe bw'abarundi ahubwo baragomba babureke ntacyo ariko nta bumwe bw'abarundi bukihari umwe bw'abarundi twarabusezeye hasigaye gusa ikintu cyose byakugaruka kikabugarukira abarundi bagasubiza hamwe impunzi zigataha bateshejwe izaba bagasubira mu zabo abantu bagorewe mu gahinga hirya no hino kubera ubutegetsi ubu n'intwaro mbi ya FDD bigahinduka bakabihinduka abarundi bakiruhutse cyo uko niko mbona ibintu byari bikwiye kumera muri akobye
mwaramutse neza kuri iki kintu cy'ubumwe bw'abarundi je no vuga nti ubumwe bw'abarundi bwari buhari bwariho ariko ibihe tugezemo umenga sikirega kuko abantu benshi baramaze kuba nabi kubera iki kubera ipolitiki mbi Burundi bwagiyemo abantu bagiye baraba na y'ingwe gasana ushaka n'ahantu bapfukana usanga ariko barica n'abavukana ubura hari sinu rwanda ntawe uhari ariko butera butituka butera butika kuko urabona kubera ibihe turimo benshi bapfa ibintu byinshi cyane cyane ipolitiki mbi Burundi burimo niyo yatumye ibintu byose byunyuka kuko abantu bose barabana nabi bakabana y'ingwe bapfuye iki bya politiki nibyo byinshi ubumwe n'ahandi ubumwe bwarahahora abantu ko barasangira nyine bakumvikana ibintu nka bene ibyo bako ubu ibintu igihugu kirimo n'ibintu byerekana neza yo kumwe bwaheza atabukihari kuko abantu benshi bagenda bikekana ushaka kugira n'umuntu ugasanga ni naho umugani urumva neza ko ari ibintu aguhisha ugasanga reka ntawe akakwikeka cyo se n'ikintu cyerekana ko umwe atabukihari nta umwe bukihari umuntu wese agenda yikeka uwundi bivanye n'ikiri politike igihugu kirimo urumva rero nubwo nti ubumwe busa n'ubwaheze nta bukihari nta bukihari gahahora iyo kera ariko ubu nta bumwe bukihari biraboneka neza yuko igihugu cyapfuye kitaroze umuntu akibyura ngo basubire bagishyire ku murongo igihugu gisa n'icyatembaga cyaragiye akagiriye abantu uko benshi bagenda binubana kandi biraboneka aho biva n'aha nyine ni politike mbi ubona igihugu kirimo yego nuko nuko ndabibona
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org
uno musi he abarundi barahimbaza imyaka 33 iheze bitoreye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bibaza iki kwihimbazwa y'uwo munsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi umwe bw'abarundi bwifashe gute muri bino bihe turimo nico kiganiro nico turiko turaganira muri kino kiganiro cacu bibaza iki tubandanya dukurikira rika ikiganiro tubiwutse ko kiba komisiyo se kwa mbere kwa gatatu hamwe ku munsi wa gatanu rika tubandanya kino kiganiro cacu twumviriza Jeremy Nahimana ari muntara ya Ruyigi na wenye na agitashikirija tumutegeo
Salambe chane turi munga kawe hundi iviri miongiviri narimwe nisabu kwa kaviri yalifazo jaga tano uwe ujindewe himbaza umosi mkuru umuga ya rundi ariko rero nagaze ko abarundi ubumwe bw'abarundi bwarasanza bwaratotekawe naratotekawe cyane bikava ku ndongozi zitabyifatamo neza ndongozi z'abarundi barica bagafunga abarundi ubwabo bari mu bukene bari mu nzara rero kamwe bw'abarundi nabwo ni ukuri gace rutosekara burononekara ntabwo bw'abarundi bukihari ntabwo kuko umurundi w'ubu agendana ubwoba agendana ubukene avuga ati ntibuce ntibwira ariko bice bituma rero umurundi w'ubu ashaka kwibako n'undi ugashaka kwibako amurundi agifashanya n'uwundi ni kuri biragoye rero niyo ntandaro ko nubwo abarundi bake butosekagwa baratosekawe cyane kuko abatwara icyo gihugu barise izina ryiza mu leta nzeyi kandi izina ryari kuba izina ribereye igihe abarundi baba bafatanye mu nda batangiye akashyi n'agahiye none uko umurundi waribako aribako kandi si bo barundi ni uburongozi bubi uburongozi bwica bugafunga none mwumva ubwo mu bw'abarundi bwobahe nubwo ndi nta bwoba n'ukuri nta gufatana mu nda umuntu wese ushaka kwibako murakoze cyane murakoze rwose
Harike urajya makare ubwo tumwibikurwa n'amajyambe Tagira ubumwe ntiharangwa amahoro abantu nabo baba bariko bararwana Tagira ubumwe ntiharangwa amahoro abantu nabo baba bariko barahunga Tagira ubumwe ntiharangwa amahoro amajyambere nayo akaba kure nk'ukwe
Joana ya kino kiganiro chachu ni kiganiro wibaziki kiganiro mumenyereye gukurikira misi yose kwa mbere kwa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu mu gisagara cha Bujumbura Salvatore Niko yagize na wenyene aragira ico ashikirije kujanye nuno munsi abarundi bahimbaza imyaka 33 iheze bitoreye amasezerano y'umwe bw'abarundi reka tumutegeye umpe
amahoro ndabaramukije mu kiganiro wibaziki ya jewe uko nibaza kuri uyu munsi ni byiza kuba waragiyeho ubumwe kandi ni byo byiza kubana mu bumwe kubana turi mu bumwe ariko ubumwe bw'abarundi cyo buyoya yagize yashizeho uyu munsi yakreye ko uyu munsi woza urahimbazwa ko n'abarundi bipfurizanya ubumwe bipfurizanya amahoro ni sawa pye buyoya yakoze igikorwa cyiza cyane kandi niwe yashizeho ubumwe bw'abarundi ariko nta ntibabura kubigwanya ntibabura kumutuka ngo haya ngo yarishe ngo abantu ngo yabagiriye nabi Buyoya Buyoya we yaharanira ko igihugu kiba mu bumwe igihugu kiba umutekano yagwanya abagomba kuhungabanya ubumwe bw'abarundi ni nacyo gituma yashyizeho uyu munsi itariki y'umugabo w'abarundi ariko uyu munsi intwaro y'abasendede yaragitse atosikaje ubumwe bw'abarundi niyo yaje gutosikaza ubumwe bw'abarundi hano mu gihugu yarasambuye ubumwe bw'abarundi barapfa kuvuga ngo rikango batse guhimbaza uyu munsi ngo bawu bibuke itariki y'ubumwe bw'abarundi ariko nta mwe bw'abarundi buhari bwaratosikaye kuri intwaro kuva iyi ntwaro igiyeho mwe bw'abarundi bwaratosikaye
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
uyu munsi ngo abarundi barahimbaza imyaka 30 yeze ngo bitoreye amasezerano y'umwe bw'abarundi emwe ni byiza cyane guhimbaza uwo munsi ariko mbega jewe nanjye nta n'iki kibazo mbega ubwo bumwe bw'abarundi bazihimbaza babu nimba banabukina nimba banabwemera ubwo bumwe buri hehe cyane bugeze hehe ko mbona ubumwe bwari bwashyizweho najya amasezerano y'abarundi bose bitora itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi n'191 icambere cy'unubanza nubwira abarundi n'abanyumviriza nukubwo bumwe wagize iciyumviro cy'uko abarundi bagiriranira ubumwe yari majoro petero buyoya perezida yari arongoye igihugu icyo gihe none majoro petero buyoya yari yitabye imana nta n'icyubahiro nta n'agaciro bamuhaye ku byo yari amariye igihugu cy'uburundi niyo yazanye iciyumviro abarundi barahuza barasezerana kubana mu mahoro amasezerano y'ubumwe bw'abarundi niwe yarayahagarikiye kugira ngo bashimangire ubwo bumwe bw'abarundi ariko nta gaciro we bamuhaye yari yitabye imana bamushyira kwingugu bamuremeka kwingugu yuko yakoreye amabi igihugu cy'Uburundi mugabo bibagira ko ibyo byose ariwe yabishyizeho
turabandanya kino kiganiro cacu ni ikiganiro wibaziki ikiganiro mumenyereye gukurikira misi yose kwa mbere kwa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura Salvatore Niko yagize nawe nyene aragira ico ashikirije ku bijanye n'uno munsi abarundi bahimbaza imyaka 30 iheze bitoreye amasezerano y'umwe bw'abarundi reka tumutegeyompe
nukuri ntabwo njewe mbona ubumwe bw'abarundi bugihari oya ni gupfa kugira gusa kuminika ni gupfa kuvuga ko uno munsi ari ubumwe bw'abarundi ariko si byo na gato ego nuko ndabibona jewe ko atabumwe bw'abarundi bugihari bivanye n'ubutegetsi bwacu bivanye n'abarongozi batwara mwa kino gihe nukuri turashimira Petero Buyoya yari yarashizeho umunsi nk'uyu yari yaragarukanye ituze mu Barundi abahutu n'abatutsi barakundana ku ntwaro ya Buyoya barasangira agacupa baranywana baricarana eka nukuri ivyo vyamukuvye vyaravuye ku ntwaro ya Buyoya ariko rero kubera abantu bari mu ishamba basendede nibo baguma bagira bagarukana imitima mibi bagarukana amacakubiri mu Barundi ariko Buyoya we yaharanira ko Abarundi baba hamwe baba mu bumwe babana nyakubana ego nuko njewe ndabibona ko bumwe bw'Abarundi katasikaye murakoze cyane mugire umugisha oke musimiza
Mwese, watane munda, ukore.
Nihano kigea nilo wibaze kichokuru no wakata anurero duche tukigaru kiliza unomusi kwa hiko tukani ya kujanye numusi hawarundi wa himba zinyaka mnukatatu iheze witore ya masezera noe kumungu hawarundi tukawa hai tukwari tukawa jije icho mnibaza kui himba kwa juu umusi mkuru mubu mnibu hawarundi mubu mnibu hawarundi meka kwa wifashe kutemu wibino vihe tulimo nihano lero kino kukeno chachu duche tukigaru kiliza mnakoze mnibu se mnaduteze omhi mnakoze mnibu se mnagizi chumte rera kugira kime kigarino gishobore kuba Alex Keza na ikonda kiwashikiriza kaba ndabifurije kuranirwa mu byanye no mubanyu naho
utaka bibaziki ikigariro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hijya no hino gereke igihugu cy'u Burundi
bibaziki kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio
Mirazi,
Kana,